Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa Mungu, itariki indwi y'ukwezi kw'icumi, umwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Ushiku uyu munsi ndiko ndavuga hari ubutumire bumwe bw'umuntu umwe asarukira ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, muzi n'amashirahamwe y'abakenyezi ari muri buno Burundi. Turagerageza kubaza abajejwe gutumira ko tabateye ubwoba bwabo.
Uyo ni Jeanne Mvayo Guhora, umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, avuga ko adashimishwa n'ukuntu abafasoni bazoserukirwa mu biganiro byimirije bizohuza Abarundi muko kwezi. Inkuru hamwe n'ikiganiro twagiranye n'Abarundi babiri barunga amashirahamwe ategeka inyungu za politike, turazigaruka ku mukanya kari imbere. Amashirahamwe y'urwaruka aranegura ikumirwa ry'urwaruka mu biganiro byo gutorera umuti ku kibazo bihanze Burundi bishobora kuba ibyanyuma bizobera mu gihugu cya Tanzania kuva ku igenekezo rya 19 gushika kuwa 25 ukwezi ku 10 mu 2018. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Inkuru ziva mu mashirahamwe ahurikiye mu rwaruka zemeza ko atabutumire na bumwe ayo mashirahamwe yaronse buvuye kumufasha w'umuhuza w'Abarundi kugira iyo mugwi userukirwa mu biganiro byo gutorera umuti amatata ari mu gihugu cy'u Burundi bigiye kubera mu gihugu cya Tanzania. Eric Nsengimana arongoye Ajape Burundi, ishirahamwe maranira amajambere rwaruka rwo muri Afurika, avuga ko bigoye kubizoshikwa ko muri ivyo biganiro bizoshikwa mu ngiro mu gihe urwaruka rukumiwe, kuko vyabonetse ku rwaruka rwakoreshejwe mu matati yabonetse mu gihugu cy'u Burundi.
Mu gihe bakorana bakavugana urwaruka rutarimwo kandi munzi ko ariko gwishi muri kino gihugu cy'u Burundi, ico gihe murumva ko ibivamwo cyane bishobora kugorana kugira ngo bije mu ngiro, kuko ni hamwe uca usanga tuguma mu ruhererekane rw'amakonfli mu Burundi, kandi twe twifuza ko amakonfli yohagarara. Dufatiye nko kuvyabaye mu Burundi, urwaruka niko rwakoresheje cyane n'ingorane zashikiye cyane urwaruka, ntibabone cyane mu banyepolitike mu kurondera inyishu, bibagiye abakoreshejwe ngo babashyire inyuma, bace bibaza ngo byose byarangiye.
Uyu ari mu baharanira agateka n'iterambere ry'urwaruka, yemeze ko urwaruka ari intangere mu guteza imbere igihugu, aricyo gituma asaba ko abatunganya ibiganiro botumira uwo mugwi w'Abarundi.
Boha agaciro urwaruka bakamenya ko dushoboye kandi dufise icyo dushobora guterera, leta ikareka kwirengagiza ikafata nka nkama ivyumviro vy'urwaruka, hanyuma n'umuhuza akamenya ko uruhara rw'urwaruka ari intangere mu iterambere ndetse no muri politike y'igihugu. Ibiganiro bofata umuzi w'ingorane n'abakoreshwa cyane, kuko ugiye aba muri kahise ku Burundi hamye hakoreshwa urwaruka cyane mu bijanye n'ukono ni igihugu ndetse no mu kucubaka naho nyene bakoresha urwaruka.
Uwundi mugwi w'Abarundi uvuga ko udashimishwa n'ingene umufasha w'umuhuza yatumiye abazo kwitaba ibiganiro bigira gatanu mu gihugu cya Tanzania n'abakenyezi. Jeanne Fayogora, umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, nashimye ingene bazoserukirwa afatiye ku butumire baronse.
Ushiku uyu munsi ndiko ndavuga hari ubutumire bumwe bw'umuntu umwe asarukira ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, muzi n'amashirahamwe y'abakenyezi ari muri buno Burundi. Turagerageza kubaza abajejwe gutumira ko tabateye ubwoba bwabo, kuko ikintu cyose bazokora umukenyezi atarimwo twamba tuko turabivuga, kandi tuzi ko ari ingingo ziraba igihugu, natwe tukaba dutegereza guterera mu iterambere ry'igihugu nk'abakenyezi, kandi tuzi ko bashoboye, tubona ko ari ingorane. Ushiku budufata ko atabatumiwe mu bakenyezi, kuko umukenyezi umwe ntiyosarukira abakenyezi ibice 52% abakenyezi bari mu Burundi.
Uyu ari mu ndongozi z'abakenyezi mu Burundi, yemeza ko hamwe batoserukirwa bikwiye muri ivyo biganiro, agahombo kuba kanini ku iterambere na kazoza k'abakenyezi.
None izo ngingo zitaba zigiye gufatwa tutarimo abakenyezi, kandi tukaba dufise natwe ibyo dushira imbere nk'abakenyezi mu iterambere ryacu ubwacu n'igihugu muri rusangi, mwumva yuko tuzadusigaye inyuma, zohava bidutera ingorane mu byo twategekanije gukora no muri kazoza k'abakenyezi n'urwaruka canke n'igihugu. Dusaba ko dutumirwa kugira natwe dushikirize ivyiyumviro vyacu, kuko twariteguye, twamaze kugira amanama menshi, turamaze gutegura ibintu bitari bike vyofasha rya Fedorute yateguwe, kugira natwe twarateguye iyindi nk'abakenyezi. Turafise natwe ibyo twateguye, turabiryamanye, buduhamagara tworonka natwe ibyo dushikiriza, kandi vyofasha ikintu gikomeye gose muri kino gihugu.
Ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi yemeza ko rimaze guhabwa ijambo mu biganiro bibera mu gihugu hamwe n'imibonano yakoreshejwe n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni ku Burundi Michel Kafando, rigatangazwa n'ingene akarere ko gashaka gukumira abakenyezi. Ivyigwa byakozwe byerekana ko abakenyezi bangana n'ibice 52% mu gihugu rukanago urungana n'ibice birenga 65% mu gihugu cy'u Burundi. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raymond, tukivuga kandi kuri ivyo biganiro vyimirije muri uku kwezi kw'icenda umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mihingo itandukanye kw'isi yo kw'isi. Burundi Solidarity International Libera ntibashira kandi yandikiye umukuru wa komisiyo y'ishyirahamwe rya Afrika Musa Faki Mahamat asaba kwiganiro vyimirije bizohuza abarundi vyoba ibiganiro bihuza bose kandi birongowe n'umuhuza ataho yegamiye. Uyu munsi rero muri aka kanya turi kumwe n'umushyira ntahe Libera ntibashira kandi muri we neza Libera
neza ndabaramukije
murakomeye
namahoro
kabisa. Mudihe majambo make cyane rwose, muriko muvuga ko umuhuza Benjamin Mkapa afise uruhande yegamiye
neza cyane rwose. Nikivyerekana nuko ibiganiro bimaze imyaka irenga ibiri akaba atacyo barashika ko ariko ingorane mu Burundi zikiriho.
Ayo ntiyo bari amakosa yabahura muri ibyo biganiro abarundi bonyine.
Abarundi bonyine kuko umufasha tutakugira ingufu zikwiye nkuko nakujya Mandela yabigize. Uno munsi tuvuga yuko ariko arafasha bananiwe kuko uruhara rumwe nirwo rwatsinze. Nshaka kuvuga murabona ibwirizwa nshingiro ryaratowe ejo bundi barashiraho urya mugwi wa seni ujerwa amatora.
Ntaguciriyemo Professeur Libera, ariko baravuga ko na Mandela na nyakwigendera Perezida Mandela atari yorohewe igihe ariko yumvikanisha abarundi.
Mugabo yarafite ingufu nyinshi muri bwa yuko afashe n'ingingo yo gufata ibihano arabambarwa. N'uno munsi kugira ubutegetsi buriho bushobore kuyaga n'abandi kugira umuti urama uboneke nuko abafasha bohinduka abo bashasha bakaza bafite ingufu zikwiye.
Musa kandi n'abatavuga ko abarundi bashobora kumvikana igihe bazosubira guhurira Yarusha canke muri Tanzania mu biganiro by'inshuro ya gatanu. Musara bavuga ko atakintu kisana kizovamo.
Ntakintu kizovamo niki vyerekana nuko umuntu yatwarumvise yuko bari batumiye abantu uno munsi bahinduye amatariki. Ivyo byose vyerekana yuko abari ko arafasha begamiye ku ruhara rumwe n'ugusamaza abarundi n'ugusamaza nabo bitwa ngo bari muri opposition kugira amatora yegereze hanyuma abe nkuko ibwirizwa shingiro ryatowe. Nshaka kuvuga yuko atakintu kizohinduka muri amatora yitwa 2020 kuko turazi neza yuko imbonera kure ariho zoba ziri amaradiyo yasambuwe nazo barugurwa n'ibindi.
Mu majambo make cyane rwose nk'umuntu umwe mushya na Libera ntibashira kandi ikintu kubwanyishokorwa kugira ngo ivyo biganiro bigire ico bivuyemo niki.
Icyambere nuko huboneka umwumvikanisha mushashi kandi afite ingufu nyinshi ashigikiwe n'amakungu no kuvuga inyo African Nations Union n'ibihugu byo muri kajya karere ka kuseruko. Icakabiri ni guhindura igihugu biberamo kugira abarundi bose bifuza guterera no kuvuga abari ku butegetsi Burundi n'imigambwe ivuga rumwe na leta abari muri opposition abakenyezi ugwaruka impunzi abasoda n'abasivil na diaspora kwitaba ibyo biganiro bidakomeye.
Egome turi kumwe kandi n'umufasoni Pamela Mubeza aherutse gushinga urunani rw'amashyirahamwe y'abarundi aharanira neza hamwe n'agateka k'abarundi. Mwiriwe neza mufasoni Pamela Mubeza.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Ego tumeze neza namwe nibaza gukora amahoro.
Namahoro ku kibazo cy'umuhuza Libera ntibashaka kandi yashikirije mwebwe mu kivuga kwiki.
Jewe kwe ndaje ingorane zifitiye mu gihugu n'umwanya bimaze gutwara n'abantu bamaze kuhasiga ubuzima n'ingene abarundi baguma bahohoterwa n'ingene agateka kazi na muntu katubahirizwa kandi bikaguma bibandanya no kuvuga ko umenga yuko abajejwe gutorera amatati ico kibazo baguma babigira bongereza umwanya wavyo. Je nibaza yuko hari hageze yuko abantu bicarana hamba bigahera bakavugana bagatora inyishu ico kibazo kigahagarara kuko urabona abarundi baramerewe nabi ari imyaka iheza abantu bapfa ari impunzi ikintu zingana abantu bafunze ikintu bangana ari abantu bari kubarahohoterwa ikintu bangana nibaza yuko ico kuvuga yuko umuhuza yo hinduka canke hagatugundi munumenga ni ibintu byo hava bituma ikiriko kiguma cyongerekana cyo gutuma abantu baguma babandanya bari mu magumi bamerewe nabi
kubganye umuhuza arafite uruhande igamiye
sino vuga ngo arafite uruhande igamiye ntaco ndiko ndabona no bivugira no bishingira ko ahubwo je murakwe twe dufite ikibazo twebwe tudijwe nawe matati twebwe abarundi nitwe dufite ingora nitwe tudashaka kwicara hamwe ngo dugitorere inyishu no kuvuga ku ruhande rwa leta no ku ruhande rw'abari muri opposition no ku ruhande rw'abaharanira gatya kazi na muntu dufite ikibazo nitwe tutegereza gutora iyo nyishu nituze turafata ikibazo cy'igihugu ngo tugishire ku tukishira ku bandi bantu nk'uko umenga nibo bari kubatera ingorane ingorane iri muri twebwe
mwebwe murafite akizera ko abarundi bashobora gufundika amasezerano cyangwa ingingo zizotuma urundi bwogorora
birashoboka gose mu gihe umwe wese akore cyajejwe no kuvuga mu gihe uri mu gisirikare akore bira bigisirikare uri mu gatya kazi na muntu akaraba ibimuravye mu gatya kazi na muntu uri muri politike akaraba vya politike hamwe umwe wese biravye n'igikorwa jejwe dushire hamwe dutore inyishu n'ukuri duhagarika ibi bintu abarundi bararushe barundi baramerewe nabi igikukiramerewe nabi mu makungu nitukigira izina kuko amaguma ari mu Burundi nitwebwe abarundi si umuntu wo hanze ariko arayatera nitwebwe abarundi tukagaza gutora inyishu kandi inyishu zova muri twebwe
mu itangazo mwasohoye Musa n'abavuga ko amashirahamwe atari make hari amashirahamwe menshi cyane gose mu Burundi adaharanira inyungu za politike ariko usanga afite ivyumviro bitandukanye adashira hamwe musi numwe muravuga ko amashirahamwe atari make yataye murongo murashaka kudusigurira mukaduhe insiguro itomo cyane
yego cyane nije ndiko ndababwira nyine nuko uzubona mu Burundi nk'amashirahamwe ajeje agateka kazi na muntu ukumva ariko avugira ubutegetsi muri opposition amashirahamwe ajeje agateka kazi na muntu simvuga none abashirahamwe n'abantu kuko amashirahamwe yoyo aguma kure vyategeza gukora mugabo abantu bitwa kubaserukira amashirahamwe ukumva binjiye mu nzego za politike nta siguro ninge bifise ivyo nivyo bituma abantu batakaranga mutima bati intumbero bari bafise bigatuma n'inyishu zidatongo kuko ibintu bishimera bimvamwe amadidane ntumuntu nta bakimenya ngo yajejwe kingu yajejwe kiriya ishyamwe rero rije kugira ngo rituri iyo nyishu erege kintu cyose
mu majambo make mu fasoni Pamela Mubeza hoko wiki
kugira ngo hatarege inyishu mu Burundi
kugira ngo amashirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu haranire inyungu z'abanyagihugu koko
nukuraba yuko jewe ndi mwishirahamwe ntegeze gukora ico nishinze ubundi ari muri ndi shirahamwe akora ico yishinze mwese no gukora ico yishinze nituraba abantu sinzi ko baba barondera nk'ibibanza cyangwa barondera kuja mu nzego mugabo umwe wese akora ico uwo agateye akazi na muntu nta ruhande kagira sinshobora kubona ngo umuntu yahohotewe ngo nce manza kubaza ngo ari mu ruhande rwe kugira ngo nemeze ko yahohotewe sinshobora kuvuga ngo kanaka yagize ikibazo yishwe canke yarashwe ngo kuko ari naka yabikoze n'iyo bikibaye violation des droits n'iyo bikibaye guhohoterwa
Pamela Mubeza murakoze cyane rwose mushya ntahe libera ntibashira kandi namwe ndabashimiye kuba mwitavye radio ijwi rya Amerika mugire mugoroba mwiza mwese. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima. Thank you.
bakunzi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice ca kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka ku biganiro bihuza abarundi yarusha muri Tanzania icicaro cha gatanu abatumire ni babandi nyene batatu hano ku meza yo kwa Nyaburunga hari honorable Pierre Celestin Kumana numushinga mateka yatowe mu nani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse
Mwaramutse neza ndaramutse n'abari ko baratwumviriza.
Gaze kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze nawe. Turi kumwe kandi na honorable Jean de Dieu Mutabazi nabarongoye umugambwe w'intade bukigwa Radebu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse ndaramukije nabo turi kumwe hamwe n'abari ko baratwumviriza bose.
Gaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Abel Gashatsi numukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Mushinga ntaye Gashatsi nakuramukije.
Mahoro neza.
Gaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Icyo cyo mu 2005 cyari ritomoye nukuvuga ko aho yagiye aritoza hose mugabo ubu bavuga bati utegerezwa kwitoza gutogwa aho wiyandikishije nukuvuga havuka kandi ugatogwa nabo nyene mu bica 40% mu gihe uwundi munyagihugu ari mu mugambwe ubwo bamuhaye gutogwa mu gihugu cyose urabona rero uko kwivuguruzaho kuri hari ibyo bita manda imperative bibujijwe nibwirizwa shingiro ry'igihugu cyacu nukuvuga mu kirundi gutoregwa ahantu umuntu atoregwa ahantu atoregwa
karere
atoregwa igihugu cyose akaba umushinga mateka w'igihugu w'abanyagihugu bo bose agaserukira abanyagihugu bose none umaze gucamwa abantu kubiri muti bamwe nibatogwe hariya gusa ahubwo natangaye na n'uyu muvukanye gashatsa avuze ati jewe ntabandi banza tarabanyembuye aha bariko barakumviriza ku radio gashatsi igihugu cyose bariko barakumviriza
je baranze mugenga
uru wigenga uru wigenga nk'ubu je Celestin bibaza ko nzwi n'abantu bo muri Bujumbura ari hare gusa
none
mu kirundo baranze
none buri umunyamugambwe
cyangwa uru wigenga none reka ndakubaza ikibazo
kandi kirizo wigenga no
umunyamugambwe icyo kintu niho rero ngira nshike icyo kintu gituma abantu batinya ku muntu yitoza ahashaka hose ni giki hanyuma umugambwe rero uratandukanye n'umuntu nivyo mugaba abantu bari mu migambwe n'abatari mu migambwe ntibatandukanye aha rero niho hari ingorane yo kugira
uto mugambo gizwe n'abantu
ico bita nagira ndakivuge mu gifaransa mugaba reka ngerageze kugwa mu kirundi gutahura no gutandukanya ibintu umugambwe urimo abantu umugambwe si ikintu kiri ngaho cyubatse cikizu ki nabantu hanyuma bigenga nabo nabantu tugiye mu mategeko y'igihugu cy'u Burundi ibyiza shingiye singi iryo ntimwaritoye
arayitaye koko
mwarigishije kuri tora yego je nyarigishije yaratowe kandi turaribaye ngo kuko riratugenga natwembe ico turacemera gose mugabo n'ikibuza ko n'ikibuza kutunenge ikibuza kutunenge turimo tutuvuga
ati nivyo bavuze n'uko banganya uburenganzira
n'ibinenge birimo turabivuga iryo bwirizwa shingiro nyene mundangire mu mategeko yose y'igihugu ahantu umunyagihugu ategekwa kuja mu mugambwe nta nahamwe kuja mu mugambwe no gushaka ku muntu so kuvuga ko hari uwugenda yishikana ati jewe nshirira mwutu ni kwa kundi
ariko nurabe bagiye bangana mugabo hakaba hari ise mu bamaze gutera bamwe
iryo semo bararisuzuma bararisuzuma nk'ubu naho twofata uwarimye nk'ubu warungitse umuntu akukurimira akari magakangariza ko ugwira agasigaza hariya ukabibona wo cuvuga ngo mubandanye utabaje gukosora aho hanze utabikosoye wo hava usanga ari ngorane ico norangiriza ko nukuri abantu dutera intambwe yo gutahurana nta uri ngaha ngo abimperekeza mu gihugu ciwe
urakoze ngiye muri Iprona hari hagaseke muramaze kuba mufise ubutumire bw'umuhuza mugira mwitabe Arusha hari hagaseke muri Iprona muza mufise mugira muti twebwe tuzoterera iki kugira ngo ibiganiro bishike ku ntego
banze ndimbire ahe byavuze mfise ico nshaka kuvuga ko kombere mbere yo konshikira kuri aho gaseke nagira ngire cyumvuze ku kibazo cy'impunzi cyagumye kivugwa n'abagenzaje anace mu makambi y'impunzi cyane cyane ya madeplace y'aba deplace baransavye uko twofasha kugira ngo abana bagiye bahunze bohunguka muri ico gihe rero aho ntahoriza n'abagenzaje ubwa mbere umuntu ahunga arafise icaba yahunze kibigihuha kiba ivyari ko biraho mu 2015 amaze kurengana imbe bagashika hariya abashise mu kindi gihugu kandi ilimaje no ishusho yavanye mu gihugu imugumamwo gushika habonetseho umuntu amuhumuriza akamubwira ko ibintu byahindutse
ubuno navaye
uwo muntu rero urumva niho mvuga nti birakenewe ko twebwe abanyapolitike birakenewe ko leta y'u Burundi birakenewe ko umuntu wari wese akunda igihugu yohimiriza binakenewe tukaja kubaraba iyo bari tukabahumuriza bagatahuka nako kwiyumvira ngo bazoca barota ngo kwamahoro n'umutekano yabonetse n'izimvugo zacu z'abanyapolitiki ngo ngango none twava yarusha ngo bazoca bumva ko ibintu baca batahuka birakenewe ko abantu bahumuriza
ariko uvuze gutyo umenya ntiwizeye ko bashobora gutahuka kubera amahoro yabonetse
amahoro yarabonetse mugabo abo bantu birakenewe ko umuntu abahumuriza ngene bakigwa aho bashikira
none yarushe muvugana ngene muzoja kuba
ivyo bintu twabivugana koko ikibazo c'impunzi ni ikibazo gikomeye cyane ico kico covugwaga
tugaruke kuri ico kibazo ca sendi mwe mwabamugira muti ko umuguzi uriho ntakama
gene baza ko ico kibyanya na bwa bwigenge bw'igihugu umuhuza hajya rafise ivyo ahagararako nibindi nawe nyene bimurengeye koko nibaza ko umugwise ni wagiye ho hisunzwe ibwirizo nshingiro naho numvise bagenzi bacu ba honorable celeste hariya babivuga muri seni barimwo na muri ipfa na turimwo sinzi mutabazi nawe nyene baza ko arimwo yaba tari mwe yarimwo haraserukiwe cyane nibaza yuko ari wo umugwise ni erega abanyapolitike y'abarundi turagoye turagoye urahakana ikintu kandi uranaguhakana ikintu urimwo
abagenzi barimwo
nivyo rero abagenzi barimwo
urakoze honorable jean de mutabazi agaseke karadebo mu misogo na mikeye dusoze ikiganiro
yego murabona nitwa nitwita ba ibyo biganiro twizeye uko bizaba ari byanyuma hanze mugabo bizobandanya inyuma y'amatora mu bikazobaneza mu Burundi nyuma y'amatora yo mu 2020 kandi twizeye ko azogenda neza nka yabaye mu 2005 twebwe tuzoshigikira umuhuza mugabo tumubwire ntitutegezwa kumuruhisha tumubwire ko ategerezwa kudutunganiriza nyine agahagarara kabushinga ntahe agaheza agafasha ico bita gukonkriwa ati kubiri turasozereye
mugabo
ati mugabo ibibazo vyama muduheza mu biganirire iwanyu igihugu cy'u Burundi kizokwama n'ibibazo bizokwamaho muriho mwakinze imigambo kugira ngo muzoze muratunganiriza abarundi muzoze muraganira ica kabiri ntiyagira umuntu azovuga ngo jewe ibyo mvuga ngo atari ibyo ngo sinemera igiye rero tukabisaba umugambo uri ku butegetsi tukabisaba natwebwe tutavuga rumwe na leta hanyuma rero abari abasanzwe bari muri leta
ubikura bivuga gucyo gumu
abasanzwe bari muri leta bose nabo nyine twosaba yuko niho mvuga ko twokorosha nkagira imana kuri iyi meza tukaba tuzi abo itwo twovuga abari muri guverinema abari muri leta bari ngaha ntuzeye iprona ntirimwe na
ifite
ntiharimo bakazokorosha hanyuma rero ikintu
ariko kiri ngaho nyene bya biri mwahuriza ko muri migambi irenga 200 mukayanza hamwe vyoba ngombwa ko mubiheba vyose mugatangura bishaca muri kitegure
ntuze ndakiza ko
muravyitegure ko duteravyozera
n'uko mugibika ico twe twovuga yuko ni hari kintu bita honnêteté kubimvuga kuri birafasha kubimvuga kuri birafasha n'ukuvuga rero ko muri twe tutavuga rumwe nituvuga rumwe na leta siyo turi ntirimo namashinga amateka twoba honnête twoba honnête
mwovugisha ukuri
tukavugisha ukuri ni ugo rupapuro rw'inzira ni gwaza tukarubona nyagire umuntu azovuga ati jewe rero ubu ngiye hamwe nababandi ibyindani ndahebye kandi dusanzwe nkuko turi ngaha kuri imeza
aho witababandi none ni bande ati ngiye hamwe nababandi Urabo hanze.
Nabantu bate numva nabantu ikintu cyose bavuga ko ari kibi. Urabona nk'ubu urabona nk'uko uko twe tugira politique ngaha. Hariho abantu benshi bavuga ati twebwe n'ubu tukora politique ri tuvuga rumwe na leta mugabo agacha nayimiriza abantu guhunguka. Kandi nawe ari ngaha hagati mu gihugu yemwe nabahimirize nk'umujewe nusaba nk'uyu mushinga mateka twicaranye ngaha ko yo rivuga karishikiriza akabwira bari narati ni muhunguke bituma rero muguhera heza nusaba rero yuko twese twoshira imbere intelligence no kuvuga twoshira imbere inyungu z'abarundi niki
kurakoze agaseke kamize rero abarundi dusozera ikiganiro
ego murakoze
murakoze
murakoze ariko hariho utuntu umuntu yoca
usongore kuko ikiganiro cyarangiye
ego cyarangiye ndavyumva aransabye ngo mpungure impunzi icyo rige kugwa cha leta mutabazi ariko nagira rero ndagubwire yuko ibintu birafise ingene bigenda ni mugende yarusha mushitseyo muganire kuvyatumye bahunga mwiyumvira ikintu mwogira n'ingingo mwoshikako zimwe abarundi bose niho nari nahereye kandi niho ndangirije zimwe abarundi bose boca bagira batashi n'ubure hehe agacavuga ati jewe ndahagurutse ndatashi nababwiye yuko umutekano wa mbere umuntu awumva mu mutima ugira hari umuntu abwira uwundi ngo hunga oka ntawe nabwiye ngo ahunge ni nkuko no kubwira abantu ngo hunguka ndashobora kubivuga nti bavyakire
nange ndi mu Burundi
ndashobora kubivuga nti bavyakire kuko umwe wese arafise ingene yahunze
agaseke
hanyuma rero akeneye kumva kwico yahunze cyaheze agacagaruka biroroshe birikora no kwikora washaka rero ikindi mnovuga oya iyi feyedo rute canke urupapuro rw'inzira baruvuze ko vyinshi navuze ko hashobora kuba harakangarijwe ko hari ivyo bavuga mu buryo budatomoye budatomo yatari uko ari bibi banyumve neza mugabo badatobora nk'ubuvuze uti ni nka karoro ngo amatora ngo azoba mu mahoro n'umutekano okay ico nico bita mu gifaransa le principe mugabo operationalisation nayo uca wibaza uti mbega amahoro n'umutekano ni iki kugira abe mu mahoro n'umutekano habuze iki
n'usuye muri
ibyo bizogenda gute oya nuko kwereka yuko iyo bavuze ngo twabeshe hari ibintu tuba dukeneye guha gutanga ko umuco hama hari ikindi nagira ndangiritse ko
sinakunda guharira
ibintu bita ubwigenge bw'igihugu ubwigenge bw'igihugu hari abantu bagifata ukutariko ubwigenge bw'igihugu n'imigenderanire y'igihugu n'ibindi bihugu ivyo ari ibintu bitandukanye igihugu kirashobora kuba cigenga mugabo gifitaniye imigenderanire n'ibindi bihugu
muyo mwiteguriye mwebwe kumviriza bose no gushiraho intayishitse
niko twamye kandi iyo ningeso nziza niyo inaranga n'umunye politique niko twamye gusa hagiye iyo wubatse urabona
urakoze ndagushimire honorable Pierre Celestin Ndikumana nibutsa yuko muri kino kiganiro waserukiye urunani rw'abigenga amizere y'abarundi ukaburi n'umushinga amateka
murakoze cyane mwakoze kuntumira
murakoze umushinga ntaye gashatsi Abel umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ndagushimire kuba witavye kino kiganiro
ndabashimiye nanje ko namwe dutumbiye
urakoze ndagushimire nawe honorable Jean de Dieu Mutabazi kuba witavye kino kiganiro
ndagukengurika ko mwantumiye nkakengurukiye n'abagenzi banje twaganire twuduzanya tukaba dukengurukiye n'abari ko baratwumviriza
ntimuranige mu banki no mu byanyu naho utaha
kwa Nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Njoti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika iganiye twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye engineer Justin yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye tubibutse kandi inshuti mwese kuri radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri iki gihe twumvikana ku mirongo migufi ya short waves aho rero ku metero 5531 no ku metero 41 turabashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.